Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Joediane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tuboneye akanya ko kubeshyuza ico kivuga yuko izo mpapuro z'umutsindo zizogera igihe zikavaho zikareka kwemerwa zikava mu nzira ico nico tutemera tutazi iyo cavuye.
Uyu ni Paul Hakizimana umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza y'u Burundi atanga umuco ku bihuha bimaze iminsi bicana cana ko yuko abataratora maka diplome yabo impamyabushobozi zabo bitarenze mu kwa gatanu. Leta izoba yazisubiye ko iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hatume ku maradiyo yanyu. Hagati aho abigisha bo muri komuni ya Musongati mu gihugu cy'u Burundi intara ni Rutana bavuga yuko agashahara kabo katagishoboye kubabeshaho navyo nyene ni muri kino kiganiro. Aiko mbanzi ndabwire muri make kwa makungu yemeye kuzotanga miliyaridi z'amadolari 4 n'ibihumbi majana 4 yo gufasha n'imiliyoni 4 muri ntunga yo gufasha Siria hamwe n'ibihugu bibanye vyakiriye impunzi no mwaka. Ivyo bitangazwa n'umutegetsi mishamwe mpuza makungu ONU, ariko amafaranga yemewe ni make kuyarenga miliyaridi 7 z'amadolari akenewe ONU irondera. Umukuru w'ibiro vya ONU bijeje gutunganya ifashanyo Marc Lowcock yabitangaje kuno wa gatatu mu nama mpuza makungu y'abatanga ifashanyo iri kubera i Bruxelles mu Bubiligi. Hishamwe mpuzamakungu ONU risigura ko miliyoni 13 z'abanyesiriya bakeneye imfashanyo kandi kimwe na ca kane cabo bakwiragiye mu bihugu vya Yorodaniya, Libani na Turukiya. Chancelière Udagi Angela Merkel azogira urugendo rw'umunsi umwe rw'akazi muri Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatanu nejo hakurikiye mugenzi we w'Ufaransa Emmanuel Macron yari amaze iminsi itatu mu rugendo rwiwe aha muri Amerika. Izo ngendo z'abategetsi b'Ubudagi n'Ubufaransa zibonwa nk'utwigoro barimo two kugondoza Perezida wa Amerika Donald Trump ngo ntavavanure n'amasezerano ya nuclear na Iran kandi yorohereza ibihugu by'umuryango umwe bwa Buraya mu kubikura ko amatagisi ku idandazwa vy'ivyuma vya acier na aluminium. Neil Gardine umuyobozi w'ikigo citiwe Margaret yabwiye ijwi rya Amerika ko yiteze ko Merkel azanye ingufu zirenze iza mugenzi we w'Ufaransa mu kugondoza za leta ya Trump kuri ibyo bibazo byose. Tukivuga iby'ingendo z'abategetsi b'Ubufaransa n'Ubudagi, hejo Emmanuel Macron w'Ubufaransa yabwiye abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika ko yipfuza kubona Amerika igumye mu masezerano mpuzamakungu abuza Iran kubandanya ikora ibirwanisho vya nuclear. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye, Emmanuel Macron w'Ufaransa yavuze ko igihugu ca Iran kidakwiye guhabwa akaryo na gato ko gutunga ibirwanisho vya nuclear, ariko umutegetsi w'Ufaransa ntiyashoboye gutangaza nimba Donald Trump mu byo bavuganye yarashoboye kumwemera yuko ayo masezerano azo yaguma ko nkuko yabibwiwe Trump mu mubonano bagiranye ku munsi wa kabiri mu nzu yiwe White House. Macron yasabye ko hoba ibiganiro vyoshika ku yandi masezerano mashasha na Iran ku kibazo co kugerageza missile, ibikorwa vya gisirikare kirimwo Siria, Yemen, Libani na Iraq. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva muri mu biyaya bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika imyuzurira y'amazi yateye itongo ry'abapfuye ryo kumpanda muri commune Gihanga y'intara ya Bubanza irakomeje itera ikibazo gitandukanye habaja kuraba ko imva z'ababo zatwawe bwafutse umunwa kuko ngo batoroherezwa ibindi kwino nkuru numenyesha makuru wacu ibujumbura ni Bubanza Fidelite ishatse
Itongo ry'abapfuye ryo kumpanda riri nko kometero 15 uva mu gisagara ca Bujumbura yikwiba bari kuri igihugu 5 rigari ntaza bubanza na cibitoke z'umuraro ku bushiri urengero bw'Burundi ije cyo nonekaye kiri haruguru yibarabara ku ruhande rw'uburyo zaranye Bujumbura musantire wa komine Gihanga cyo bwije rya Amerika nuko izomva zatwawe n'amazi y'imvura yaguye kuva ku munsi wa Mungu kuko aho yahora cari hazibiwe aho ni mu gihe bikorwa byo gusana iryo barabara bikubira kogwa mu gihe cy'imvura Leopold ndayisaba
kubera ko bari kwarikora mu mvura hariho byononekara bitewe nuko amazi abura haca na cane cane yuko hari uduserege twa turi mu barabara amabize cane cane teza kuba hari kugira ngo asohore amazi arike gutega abandanya agenda ariko urana ko byagoranye kwera amabize yugaye nacyo kituma rero aya mazi yace abandanya akurikirana ku mbure ahamanuka acashikira hano hari zinomva haruguru ibarabara
uyu mutwe wamenyesha kandi ko icyotigwa ari gukingira abanyagihugu wa mucungaro yizomva hamwe n'abahita ku iryo barabara mu kuwapoma imiti kugira ngo bice imigera ishobora gutera indwara vuba umusigaye by'abantu bahambye ivyo navyo agashikiriza ko bamaze kubikorana nawo mushikirangaje rw'amagara y'abantu uburinganye bw'ahatwawe n'amazi hamwe n'igitigiri cimva zasidutse nikiramenyekana nayo kumva zimaze kononekara ubwa Leopold ndayisaba nikibazo zo kugira hamwe nawo mashira hamwe akora ivyo gufuba abantu
Tugiye kugirisha inama abasanzwe bari muri ya mashira mwesha abantu mu guhamba ari zononekaye kugira ngo turabikorwa twokora kugira ngo tuyisubijutse uko yari imeze ari uwabuzuwiwe boza bakaraba kumbure twonafashanya kuko si n'ubwa mbere ariye bubaka zomva amazi kononekara haheze iminsi ngaya baragaruka bakongera bakazikora neza twa matu ko turafashanya ubu dusaba ko tubandana tufashanya
naho abahanze abaho bariko barahamagarirwa kuja kuraba uko izomva zabo zifashe zikorwa coroshe imva zonyene twashoboye kubona nizari haruguru y'ibarabara kuko zozo uri kure washobora kubona izeremba mu bidenge y'ivyamazi hamwe n'izibonekesha imisaraba gusa kwera ibindi bice byazo byari byibiye mu mazi twegereye uruhande rwo hepfo y'ibarabara aho rero imva zononekaye n'iziri hafi y'ibarabara kugira ngo zishikire ubanza guca imbere mu mva ariko gushikira izo mva ntivyatworoheye twasanze hasigaye hariho abantu bazicungera tubabwiye ko tubamenyesha makuru batwankiye kuziraba ico batubwiye nuko tutereza gusaba uruhusha kwa musitanyeri w'iyo komine twabwiye ko musitanyeri duheje kuvugana kandi ko yaduharusha gukorera aho hantu bashira batubwira ko atari we wenyine nabibibwiriye badashobora kutureka ngo turengane twagerageje guhamagara musitanyeri kugira ngo atange uruhusha telefone yiwe yahamagara nta witaba ibyo se twenyine byabaye ko hari n'undi muntu twawe yavuye kuraba imva y'umubyeyi wiwe nawe nyine yatubwiye yuko yahatswe
ntangiye kuraba ko imva y'uwanje ikimeze neza ngize ndashika aho uwanje shingwe nacyenda kurikirwa n'abantu bari bambaye impuzu zisanzwe barantera nubwo babambaza byinshi cyo narinje gukora nico naringamije ikambere bashye naho basopa mu telefone baraba ko atamasaramu no banafashe n'amasaramu nene nafashe eko jewe sivyo byari byabintu njye mpambira ko ndwandi muwansi bigihugu kuko benshi baguma banza gufata amasanamu kacha yarumikira kuringa ngurukira bumenye ibishora gucafuza igihugu bambwira ko iminsi yose umuntu wese agomba kuza kuraba uwiwe ategezwa guca imwe bita muri pomfine bakamuhuruhusha kongera agacamo kwa mustaneri hama kabona kuza hiyo muganda bonye menge ibyo bintu nibirebire
amaze gutanga imuranga bakabona ko izina ryanitse kumva ari imwe mu mazina y'abavyeyi biwe ariko ikaranga muntu yabahaye bahavuya murekura uyo munyagi ugatera ka moleta kugiye kuraba imva yuwiwe yokoroherezwa
gucunga imva n'ibyari bibi nubwo ari bishasha ariko kucushira mwiterabwoba ku bantu baje kuraba babo je nibaza ko ata politiki irimo umuntu aje kuraba kwimba yiwe yasambutse mu gihe rero leta yobona ko ataka ibikirimo ibyo bintu nibabivaneho namba abantu baje gucungera imba babigisha ikintu bacungera batarinze guhamura abantu baje kuraba babo
itego ryafuye ryo kumpanda rihambwamwo igice kinyi cy'abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura no mu 2005 giyatewe n'imyuzurira y'amazi harero n'abanyagihugu bahisemo gusubira guhamba ababo kuri akwisigira byabo byari hejuru kumpanda muri komine Gihanga Fidelite ishatse ijuru rya Amerika
Fidelite ishatse arakenuye kuri iyo nkuru mushobora gusubira kumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com duce tuva ngaho kumpanda mu ntara ya Bubanza dukubitire gato hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri komine ya Musongati ntara ya Rutana aho imyidogo yabigisha ari benshi habavuganye n'ijwi rya Amerika mu Rutana bavuze ko batagishoboye kubeshaho imiryango yabo muti kuki ngo agashahara baronka n'intica ntikize Alain Yves Irankunda hakwe ijwi rya Amerika Musongati yabicijya nino
Abo bigisha bo muri komine Musongati baganiriye n'ijwi rya Amerika bemanga ko ikibazo cy'ubuzima buzimvye kiriko kirabahungabanya, bakavuga ko bigoye kumenya ko bo bari abakozi bahembwa kuko iyo baronsa gashahara ko kukwezi batamenye irengero ryako bivanye nuko ivyo bayakoresha mu ngo birengeye kure ako gahembo. Nzi naho ra Cecilia aratuyagira
ejo akazi ko gukisha na gatangaye kera haraciye imyaka 10 umushahara sinavuga ngo nikirenga kuko nta nico tumarira kuko uradufasha ibintu bike cyane nk'indwi 10 n'indwi 2 abaheze ukacyusanga usubiye mu madeni uvugera guhembwa ufise amadeni arengeye umushahara ufise kuko nk'ubu iyo umushahara muhembwa kwambara kurya umva ntidukwiza umva ari ibyo tuca duheba arananira guharura bikananira ngeno ya gabanganya ivyo ngire nkore yo mu rugo bikankanye numva tukidoga twidoga uko nyene kugiye kutugora gose cyane ntitubone iyo tugiye kubikika kubera uko kuri uwo mushahara turonka nyene utacyo utumari
kubera ko gashahara ari gato. Jean Damascene Nyandwi ayagako n'imanza z'umuryango canke z'abagenzi zisaba ko atanga uburyo bw'ikimazi atakizitaba
ko ntubeshikira nguko iyo dufise imanza hari gihe ubwo rubanze umugenzi aba yarugize ata n'ibihumbi bitanu mfise bikaca bingora ko ntogira nte noza kumuterera cyangwa nce ndamushika ko bikaca bintera isoni ntaca mpitamo no kwigumira mu nzu nkigumira mu nzu kubera nabuze ico ndamuterera jose no gusaba Imana turabe uko ishobora kuduhindurira bintera isoni gose.
Ku bwabo mu gihe hatoba umugambi wundi wo kubatera intege bafisa ko bako bazogera mu gihe cyo gukukuruka atakintu na kimwe cyo kubunganira bafise bageze mu zabukuru. Augustine Nduwarugira aha avuga ati
none jewe ndabikike gute niko ndatemba ni hamwe niho gusaza nyene ukagiririramo ndafise ikigufasha turabibona kuko bica bigorana mu nyumuhebuye upfane ntuduseni n'ubwobo kaguma buragoye tufatiye yuko twobona iko leta idufasha benshi turabakene tuduherako turadusumisha utuntu twose two kwisi ntitunakubumbe naho wowe uturonje byose bikaba ingorane gutyo gapfa gutyo atacyo wiyagako ntegeramwo urupfu gusa.
Mu ntwaro ayo maborogo y'abigisha bemeza ko yibonekeza no ku bandi bakozi bose muri rusangi. Aha mbere abo bakozi bahamagarirwa gukora imirimo yotuma agashahara baronka ko kukwezi kunganirwa. Madavye Mathieu umunyamabanga wa Mustaneri wa komine Musongati
abakozi ba leta dusanzwe dufise ngaha nta nivyo twarinda kubabwira baravyumva barabibona arabona ko umushahara utagishobora gutunga umukozi wa leta bagaheza rero bakarima bakagwiza n'umwimbo mbere gusumbya n'abarimi mu gihe baba bavuye ku mirimo y'akazi. Nibyo kuri umushahara utiyungunganije ntiyigere ukwira bo bandanya ahubwo bagira inguvu bagakura amaboko mu mpuzu ry'amasaha bataba bari ku kazi ntibahave baza kwikora kuri nyagashahara baja kuganira hamwe n'abandi ku gacupa kandi nako gacupa natwe dufaranga twari gufasha mu kuduza ibikorwa byo mu ndimo hanyuma bakagwiza umwimbe. Hari inama twama tugirisha rimwe mu mezi atatu tugakoranya abarongoye ubuzi tureza rero tukababwira n'ivyo yuko abakozi ba leta batohava bigira nka bamwe ba kera bavuga yuko umukozi wa leta ataja kurima tureza rero tukabatuma abo barongoye ubuzi bakaza kubibwira abo barongoye nabo mu mice y'ubuzi bwabo.
Ikindi abo bigisha basaba nuko bopfuma bahabwa n'imiburiburi ibibanza byo kubakamwo amazu y'uburaro cyo kimwe n'ingurane yo kubakamo amazu ya kijambere. Ku bwabo byo bafasha ko ubukene bugabanuka kuko batari bake baba mu mazu atara yabo. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Eka na Alain Yves Irankunda arakenuye ikiganiro kiracari iwanyu mu ntara. Mukanya turaza kubitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi imbere y'uko duhava duca tubabandaniriza andi makuru tubafitiye.
Cha, bijya bije, biranuga nuga kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu kandi na vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Eka
sivyo.
Eh, dupingi. Eh, dupingi. Utangike.
Eh, mupinga. Umvirizijwe rya Amerika.
irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru rero irukira cana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye yemeza ko bitarenze mu kwezi kwa gatanu umuntu wese yahejeje ishure kaminuza mu gihugu cyo Burundi atazoba aratora impamyabushobozi yiwe azotaha nk'uwaragiriye inarume. Mutino nivyo vyoba ari vyo menyesha makuru wacu i Bujumbura. Diane Ndonse yashitse mu bigo bikuru vya kaminuza y'u Burundi kuducukumburira araduha umuco muri no nkuru yaduteguriye.
Iryo tangazo ririko raca ku mbuga ngurukana bumenyi ahanini ku rubuga rwa WhatsApp ritangurwa n'indamukanyo ryanditse mu rurimi rw'igifaransa. Mu ncamake uwanditse avuga ko ashaka kumenyesha ko kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu twimirije impamyabushobozi zose zabize mu mugambi w'inyigisho za kera zatewe ko imikono zizokugwa mu bubiko ntizisubire kwemegwa. Wanditse itangazo abandanya saba ko utaratora impamyabushobozi yiwe ko yokwihuta mu maguru masha akaja kwitora muri IPEA aho zisanzwe zitangirwa hatarenze itariki 30 z'uku kwezi kwa kane. Arangiza avuga ko ubutumwa bwatanzwe kuri ingingo buhagije. Mu yandi majambo ko uwingorane zizogwa ko atazovuga ko atabimenyeshejwe. Ariko rero ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi buramirira kure iri tangazo. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza y'u Burundi Paul Hakizimana.
Tukibimenya twaciye turondera aho ibyo bintu byaba byavuye kugira tumenye ko hari tangazo ryoba ryasohowe n'umwe mu babijejwe. Turabaza mu buyobozi bukuru bw'inyigisho za kaminuza ngaha mu bushikiranganje dusanga nta tangazo ryavuyeho. Turabaza no mu mugwi w'igihugu ujejwe kwemeza impapuro z'umutsindo mu makaminuza yose icyo twita Commission Nationale d'Enseignement des Diplômes et Titres Universitaires dusanga naho nyene nta tangazo nk'iryo ryavuyeyo. Kandi natwebwe rero mu makaminuza na kaminuza y'u Burundi irimo twebwe nta tangazo na rimwe tuzi ryashyizwe ku mukono kugira ngo rimenyeshe ico kintu. Tuboneye akayo kukubeshuza ico kivuga yuko izo mpapuro z'umutsindo zizogera igihe zikavaho zikareka kwemegwa zikava mu nzira. Ico nico tutemera tutazi iyo cavuye.
Umwigisha Paul Hakizimana avuga ko muri kino gihe hibonekeza imirongo y'abantu benshi baza gusaba impamyabushobozi zabo mu gihe bahora bakira umwumwe. Byumvikana ko iri tangazo ryafashwe nk'ama nabo gyega nubwo ritagira umukono na nyene kujyandika akaba ativuze. Hari abavuga bati itangazo nk'iri ryasohotse rikwiye nubwo ari kinyoma. Bafatira ko abatari bake baheza muri kaminuza ariko imyaka irenga 10 mbere na 20 igashika umuntu ataratora impamyabushobozi. Ariko umuyobozi w'inyigisho muri kaminuza aragaya cyane abantu bandika itangazo nk'iryo. Aratomora neza ko impamyabushobozi itigera itakaza agaciro kayo kandi ko kaminuza aricyo gikorwa ifise cyo kuguma yakira abaza kuzitora. Na cyane cyane ko hari amafaranga uje gutora impamyabushobozi ariha maze agafasha mu byo kaminuza ikenera. Ariko kandi umuyobozi Paul Hakizimana avuga ko ukukumara imyaka myinshi kw'impamyabushobozi mu bubiko kwagisha ikibanza cy'izindi. Aha aravuga ingene igikorwa kizotunganywa kugira zishobore gutorwa ku mwanya ukwiye.
Muri uno mwanya nta tangazo cyangwa itegeko twari bwashireho gikiringo bateza kuza kuzitorerako kuko natwebwe hari aho bishika ugasanga birafasha umwanya kugira ngo izo mpapuro z'umutsindo zije ko amasinyatiri yose imikono y'ababijejwe yose. Icyo gihe rero nta tegeko ry'umwanya twari bwashireho. Mugabo suye gutera kamo abahejeje muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo umwe wese azarahaca kugira amenye ko urupapuro rw'umutsindo rwiwe rwakwije byose imikono yose iriko aheza rutore. Hazogera n'igihe kumure dusohore n'itangazo nivyo ribahamagarira kuza kuzitora tushireho n'urutonde rw'impapuro z'umutsindo zimaze gukwiza byose kugira benezo baze barisoma baca baza kuzitora badatevye natwebwe tuze turaronka ikibanza caho tubika izindi.
Abantu bakibonira itangazo ry'ikinyoma baravuze byinshi nkuko bisanzwe tubasomere bimwe muri byo tutavuze abavyanditse kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu yanditse abaza ati none ibyo byo gusinya no gufuta ayo madiplome bisaba iki? Uyu ati nyanya samuzitore mutaribonerako ivyubu biragoye utari mu gihugu we ntambaze. Uwundi ati emwe iki kintu gishobora kuba ataricyo kuko ndibuka itangazo ry'imbere ryavuga ko zizokugwa mu bubiko impera z'ukwa gatanu. Hari n'uyu asa n'umwishura ati emwe kumbura uvyemere byonashoboka erega hari abamaze imyaka 20 irenga batarazitora na jewe nayitoye inyuma y'imyaka 10 aho ganuko nari Bujumbura abandi bo barahevye tubandanye n'uyavuga ati ahubwo bazoze barazitanga umuntu ajeje gusoma igitabo nivyo vyokoro agataha ayitahanye uyu ndati nko muri kaminuza y'u Burundi uburyo ucamwe kugira ngo utore diplome subwo guta munda nta campus nimwe udacamwe kugira ngo wemeregwe ko atacuheranye tugarukirize kuri yavuga ati ntivyoroshe kabisa kaminuza y'u Burundi iricungera birenze Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Jugi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda imyaka 3 irarumanye uno munsi umunsi kuyundi amashama dakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi akoze imyerekano yo kuyamiriza ikiringo ca gatatu ca president wa Burundi Pierre Nkurunziza iyo myerekano yatanguye imbere y'umunsi umwe gusanga umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ugeneye president Nkurunziza nka candidat matora ya 2015 yaburijwemo inyuma y'indwi zibiri ubutegetsi buhatswe guhirikwa inyuma y'iyo myaka itatu abatari bake barahunze abandi nabo harimo abamaze guhunguka ariko mu rukurikirane rw'inkuru turiko turabategura ku buzima bw'abahunze uno munsi turaraba ingene abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye bariko barabaho menyesha makuru ijwi rya Amerika Desire Hatungimana yarabagendeye bamubwira yuko bariko bariyungunganya muri bo harimo abakenyezi reka dukurikira ino nkuru yiwe
Amezi atatu araheze abakenyezi bane bahungiye mu karere ka Huye bari mu rudandaza kugira bari bico kunganira imiryango yabo badandaza ibinyobwa n'ibiribwa bakabafise uburaro bakongera bagategura ibanza vy'ubukwe umwe muri abo bakenyezi amenyesha ko kuja hamwe bakaronka ikibakura mu nzu byabafashije kwibagira rimwe na rimwe ingorane z'ubuhungiro
turi impunzi twabona umwe ngo mu mutwe wacu harimo ibyimbiro byinshi bitameze neza ibyimbiro bipfuye kuzuka mu gatondo utagira iyuja utagira icukora kandi warumenyereye ubuzima bwo gukora twasanze umwe ngo ntibyo byoroshe cyo bitangura kuza turabazanya uko twahura twiyumvira icyo twokora tinda dushika kuri iki cyo gukora imugambi umwe
uwo mukenyezi aranashima intambwe bageze ko muri ano mezi atatu bamaze bakora bakizera ko bazobandanya batera imbere
cyo gushika ubu muri aya mezi atatu mbona umengo icizere ni cyiza mbona umengo bimeze neza sinubwo bimeze neza cyane kuko intambwe yose ya migora ariko uko ndabibona abantu batanguye kutumenyera nico gikuru uri kuradandaza abantu bakaba batanguye kumenyera barahagendera bakagera ibyo banyoye bakagera n'ibyo bafunguye nico kitwereka yuko twibaza ko imbere ari heza
mbega ko muri abarundi kazi tukavuga ko ababagendera n'abarundi gusa hano hantu muri cyo kibanza cyane
oya tugenderwa nabo tugenderwa n'abanyamahanga tugenderwa n'abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda bari ngaha aye itumba ariko n'abarundi baratugendera nabo nyine sinuvuga ngo nabo nyine ntibatugendera baratugendera cyane gusa nabo nyine bavuga ati ko ariho bene wacu bagize ikintu reka tubagendere turabe cyane bagahurira ngaho naho nyine tukayaga naho nyine biba ari byiza
abakenyezi rero bamenyesha ko bamaze gutanga ubuzi ku bahindwe harimo impunzi zine n'abanyarwanda batatu umwe muri bo akabashima ukuntu impunzi zamuhaye akazi mu gihe atarafite icyo akora
mbere na mbere nabyakiriye neza nyuma mvuga ko nabyakiriye neza hari abantu benshi baba bumva yuko tabasha gukorana n'abarundi wenda ntabwo tuba duhuje imico cyangwa ibindi bintu gusa amaze kubageramo naje gusanga ari beza hano dukorera dukora nk'umuryango ugize ikibazo baragufasha ni ibintu byiza cyane nari maze igihe nakazi mfite aza ndasaba barakama n'ubwo ndi gutera imbere kandi nanjye nkabakorera neza bagatera imbere
kubona impunzi zija hamwe ni igikorwa cyiza cyo gushigikira ivyo bishikirizwa n'urongoye impunzi mu karere ka Huye ahasaba abandi gufatira karorero kuri abo bakenyezi
twebwe abantu baje hamwe ku by'ukuri n'abantu bavuga ngo bakarorero keza nacere cyane mu mujyango utatu wa impunzi nk'aba badame n'abandi bose hari abakorera mu muji abakurenga mu murenge wa Tumba abandi bari ngoma amacyazo zose bari barihunganye bagakora aba n'abantu ku by'ukuri badushimisha aho mu Rwanda hari byatubwiye ngo kwishaka mu gisubizo nabo nabantu bagerageza kwibagira ubuhungiro barimo mugaho kugira ngo bashobore kwigwana ko bashobora gutunga imiryango nabantu kabisa gufata mu mugongo nko kubandi nabo babataratangira arihe imishinga zigerageza ko himiriza kwa inyigisho aha kubyukuri igikorwa cyo kwigwana ko baragerageza gukorera hamwe kandi natwe Mwaba hagarariye kiragerageza kwahimiriza kugerageza kugirifu bakora no kubaremesha kugira ngo bave muri bwa buzima bw'ubuhunzi bumve ko nabo bashobora konka abanyarwanda bose
ngomenya ko ahihuye haba impunzi z'abarundi zirenga gato igihumbi nk'uko abo barongoye abandi babimenyesha Desire Hatungimana ihuye mu manuko bw'u Rwanda ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana cakuregwa mu ngata na mugenzi we muri Congo Vedaste Ngabo waza kutubwira ivyugarukwa rw'abarundi bari mu ikambi ya Murungwe bavuga ko ikibazo kibahanze nyuma y'imyaka itatu bahunze ari ikibazo cyo kuronka ibikoresho byo mwishure no kuburaho bidagadurira reka tumumvirize
Mu gihe imikino no kwidagadura ari ingenzi ku buzima bw'umuntu mu inkambi ishasha y'Imurongwe ikambitsemo impunzi zimaze igihe cy'amezi ane zivanywe mu nkambi z'agateganyo aho zari zimaze umwaka wose urubyiruko ruri muri inkambi rutewe impungenge no kutagira ibibuga byatuma kwidagadura uko bikwiye ndetse rukaba rwanatera imbere binyuze mu mikino n'imyidagaduro
twadukiye kuronka ikintu gituma tumenyana n'abandi n'abagenzi twavuye mu mihinga itandukanye nta kibuga cy'inkino gihari twadukwiriye nk'ibintu by'inkino Tuzo za duhuriramo nabandi bajene tukaramenyereraniramo. Arabatamu muziki na studio nime ndigeramo nanga twashobora kuhuriramo twese tukabona ibintu byo muziki tukakina muziki. Beshi turazi ibintu byo mupira na mupira ndigeramo nanga hari abandi bazi bafite inkino nyinshi ngaha zitandukanye. Ari nabakina za kungufume na muntu nime ndigeramo nanga yo banko mu menyereza wa kungufu cyangwa tubone twarose isare ya kungufu. Umva tubaye mu buzima bugoye cyane nta murimo n'umuntu afite avuga ati uno murimo runaka nimwe gukora. Bayo mu buzima bugoye cyane.
Urubyiruko rukomeza kuvuga yuko rufite n'ikibazo cyo kubona aho rukorera imirimo y'amaboko rwari rusanzwe rukora mbere yo kuva mu gihugu cy'u Burundi rugahungira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Rwarukago ngaha ntitugira icyo dukora. Dusaba amashyirahamwe ajejwe impunzi ko yotugarukirako akaduha ibikoresho byo gukoresha nk'ibyo twari dusanzwe dukora. Tukiri mu gihugu cy'u Burundi abashona bakabazana ivyarahani abakwaferi bakabazanira amamashini amapano ndetse n'ibindi abo mupira bakabazanira umupira n'imyambari bakwiye
n'ubu nkatwegwe harimo bamwe ngaha nka Jeshi Imana n'esanzwe n'umurovyi nk'ubu birangora kugira ngo ndonke n'udufaranga na dukeye ngaha mu murongo batwe nkatubaye twebwe twakora akazi k'uburovyi cyane ariko mugabo ubu turangene twogenda bikanka bavuga ngo bazoduha uruhushya ariko turarindiye ngo uruhushya sinzi ko tuzava tururonka
rumwe kandi muri uru rubyiruko rwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo ari numaze umwaka wose mu nkambi z'agateganyo rushira imbere n'ikibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri mu gihe umwaka w'amashuri muri Congo ugeze hagati kugira ngo urangire ari nabyo bituma benshi muri uru rubyiruko bagenda bakeka intege zo gukomeza amashuri
nta gikoresho na kimwe cy'ishuri dufise dutonda ku ishuri atamakaye nta makaramu nta myambaro nta birato imyaka ibiri turi ngaha tujya ku ishuri nta mashagoshi nta makaye tugenda uko ugize amacezi turupapura gaba rwo wandika
ku kibazo cerekeye abanyarwanda rw'abanyeshure atwaratonze turarambirwa nta kaye nta karamu ukutonda koze ugasanga nta ntebe mu ishuri ziriyo ugasanga umuntu akayicara ku mabuye mu misi iri imbere komeza ngo zadamani forme nawe baduhaye najyare aruka kwirukana abanyeshuri ngo asere yarase kuriha ngo dutahe ngo batabari ngo batarishe ngo ntasubira kwiga bacaho ndabaduhamagara mu natwasubirayo nubu kugeza nubu nta gikoresho na kimwe muraguma tonduko nyene imyaka iraza dutiga
kwagerageje gushaka ishyiramwe rya urucada gita urubyiruko mu nkambi yo mu Rusenda kugira ngo rugire icyo rutangaza kuri iki kibazo cy'urubyiruko rw'Imurongwe rutakubukene bwo kutagira ibibuga ndetse n'amazu yo kwidagaduriramo ntibyadukundira ko tubona abashinzwe iryo shyirahamwe kubera yuko iyi nkambi ishasha ari nta bibuga n'amazu y'imyidagaduriro ifite impunzi ziba muri iyi nkambi zivuga yuko zitinye kujya kwidagadurira hanze y'inkambi kubera yuko hari igihe zifatwa zigafungwa kubera ziba zasohotse inkambi ari nta ruhusha Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Imurongwe yo mu ntara kivuye amajyepfo
urukurikirane rero kwingena impunzi z'abarundi zahunze imyaka itatu zibayeho tuzorubandanya nuko ncuti bakunze mari kumwe natwe mu tubashimire cyane gose kukanya mwafashe ngo mutwumvirize na Lidiane na hazwe mari kumwe mu kiganiro iwanyu mu ntara Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na engineer yamufashije muhinga bw'ivyuma twe mitutsi muranigwe mu banyi no mu vyanyu muragumiza ku murongo kundi mizi itandukanye z'ijuru rya Amerika mubandanye mwumviriza ibiganiro twabateguriye.